giraho uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio tuzanya ngo abantu bumvirize ko nibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
bahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi niko tugifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushiki saa 12 z'umugoroba
niwe neza abakunzi ba radio inzamba sangwe ikaze mu kiganiro girahuba ububahwe cyo kuri uyu wa gatatu w'igenekezo rya 13 ruheshi umwaka w'2020 nkuko mubimenyereye rero girahuba ubahwe ni kiganiro kibaganirira ku bijyanye n'ubuzima bw'impunzi uyu munsi tukaza kuvugana ku mashyirahamwe amwamwe yo mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda yagiye hamwe aseruka ku mpunzi z'Abarundi baba muri Kigali umugwa mukuru w'ico gihugu aho nyuma yaho asohoke itegeko ryo kuguma mu rugo ku bantu bose bari muri ico gihugu kugira ngo bashobore kwirinda kwandura no kwanduza ikiza cha coronavirus kimaze amezi atari make kiriko kiratikiza inganda ku isi yihweje uko benshi mu mpunzi z'Abarundi babaho ari uko bakoze utuzi twa hato na hato muri iki gihe benshi ubuzi bukaba bwari bwarahagaze ayo mashyirahamwe akaba yarashoboye gufasha imiryango itari mike Renata Singira nkabo ari mu ishyirahamwe bise Fondation Joseph Nishirimbere aratubwira uko byavutse n'igitirigiri c'abantu bamaze gufasha mu Rwanda ikano mu gihugu cha Uganda bo baragezeyo
Fondation yatanguye mu 2011 i Burundi ikorana n'amashuri y'i Burundi ifasha abana bantu nikora kuva intureka y'i Burundi rero itanguye mu 2015 cyo twakoreye i Burundi byarahagaze ariko duca dutangura gukorana n'abarundi bahunze nico gituma muri iki kiza kuriko dufasha gufungura abavyeyi imiryango tuzinanye tumaze igihe dukorana kukaba nkako kuva mu 2016 dukorana n'imiryango y'i Rwanda tubafasha kuronka abana babo mu mashuri mu Uganda twatanguye haheze imyaka ibiri mu 2018 naho ni nico kimwe dufasha abavyeyi kurungika abana babo mu mashuri uyu munsi rero iyo miryango murazi ko murumva ko tuzinanye turiko tubafasha kugira ngo abana ntibagwe mu maso murazi yuko abanyeshuri ari mu mashuri matoyi ari mu mashuri yisumbuye batashe cyane cyane abo mu mashuri yisumbuye bahora baba mu ndaro bagafungura mu ndaro ubu bari kumwe n'imiryango yabo barugaranye mu mazu amahera rero twahora dutanga ya Minerval muri ayo mashuri ubu niyo turiko turagaburiramwo abo bana nubabwira yuko Rwanda turiko dufasha muri uku kwezi kwa gatanu imiryango 44 mu kwezi kwa kane twari twafashe imiryango 27 i Buganda turiko dufasha imiryango 15 aho muri iyo miryango 15 harimo abantu bashika 90 i Rwanda mu miryango 44 harimo abantu bashika 256 iyo miryango rero nkuko nabivuze niyo tuzi niyo bamaze kubisaba hashobora kuba hari n'abandi benshi utazi
ukuri ni kwiza niko rumuri nyago rusayanga na rukayobora niko zuba ryiza ribonesha hose muco mwiza wa makungu yego 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 kwiza bakuzi neza bakwamizi wabo nari kubabera inkingi mu byabo byose niko soko ry'amahoro yego 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 yego
aha Renata akabandanya tubwira ko ibikogwa muri iryo shahamwe bibandanya ariko bisaba uburyo agasaba ufise umutima w'urukundo wese gufasha kugira ngo impunzi z'abarundi nazo zishobore kwiteza imbere
no terakamo wo wese yobishobora kwiyoterera tukaronka uburyo bwinshi tugashobora kubandanya dufasha abo twatanguye gufasha muri aya mezi yose asigaye gushika abanyeshuri baje ku ishuri bishobora gushika mu 9 kandi bishobotse twofasha n'abandi baba batarabisaba bazobisaba ico canke hije yejo ubutere ko kugwa kongerekana niko twashobora gufasha bikwiye kandi tukongereza n'igitigiri aha noshimira cyane abarundi bamaze gufasha n'abandi nk'abahinkigi bakafasha ico ndokwibagira nuko noshimira cyane amashirahamwe abiri tumaze gutangura gukorana ari Rwanda ari Mouvement des Femmes na Organisation des Jeunes bemeye ko dukorana muri ico gikorwa cyo kugaburira abantu bikazotuma dusenyera ku mugozi umwe bikazotuma tumenya neza abo duhiya imfashanyo ko aribo bayikeneye binashobotse tukongeza igitigiri cy'abantu hanyuma tukugabura gusa twifuza yuko mu minsi izaki kiza hamwe cyo turura kubandanya n'imigambi yo kuriha abana amashure kandi twari dufise n'ikindi cihuta twashaka gufasha abayabaga bashaka kwiga imodoka kugira ngo bashobore kwiga imodoka bashobore kuraba ingene bo kwitunga nk'i Rwanda tumaze kuronka bisaba bashika 27 ariko n'amahera basanga ari menshi ko kuronka perumi bisaba amafaranga ashika 195,000 by'amanyarwanda samahera make ariko abantu tugiye hamwe ushobora guterera wese agaterera birashoboka
ukuri ni kwiza yego yego ukuri ni kwiza mu bantu niko kugorora amajambo niko gutomora ikiyago niko kunywanisha abagenzi kukumvikanisha imiryango yego 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 yego
Uyu mubyeyi w'abana batandatu arashima cyane ukuntu iryo shyirahamwe ryamufashije mu kumwigishiriza abana kuva ageze mu buhungiro ibitari byoroshe namba none ubu ngo byamuvunye inyota n'inzara mu kumuha ico ashira ku munwa muri bino bihe twugarijwe n'ikiza ca coronavirus.
Ndumu mama ashatse gushimira Fondation Joseph Nishirimbere. Fondation Joseph Nishirimbere yatubaye hafi kuva tugitangura guhunga yadufatiye abanyeshuri byari bikomeye ntibyari byoroshe ku mpunzi namwe murabizi noneho rero ubu muri iminsi mu gihe cya corona itanguye gutera twagize umwiheburo cyane kuko ntitwabona imbere n'inyuma n'uwahora ava mu nzu ntiyashobora kurenga irembo ariko batubereye ababyeyi barakubitinza ibipfunsi n'ukuri baragaburira abana kanje nitanze kwa karorero ntibyari bimeze neza umumama mu bana batandatu namwe murabyumva ko ari ikintu kitoroshe ariko batubaye hafi abana n'ukuri baravuye ku ishuri barabona ico gufungura n'ukuri turabashimiye cyane Imana ibahe umugisha ahubwo tugatera kamo n'abandi barundi bo babafite umutima w'urukundo ko bogira akarorero k'iyo Fondation Joseph Nishirimbere n'ukuri uwufise ico yirengeje afashe bagenzi we batubera akarorero natwe turibaza yuko tuzogira urukundo n'ukuri twakuye urukundo batwigishije urukundo
niko kabanga kadatamumanga niko karenge kazira guhandwa niko kayago karutirikemanye niwo mutima urutamaronko ukuri ni kwiza niko gateka mu bantu ukuri ni kwiza niko gutore mu bantu
ikiganiro girahuba ubahwe kirabandanya nkuko mwavyumvise rero iryo shiramwe ntiryari ryonyene mu kugarukira ku mpunzi z'abarundi muri kino gihe umuhari mpunzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mijebe nawo nyene wari wifatanije nabo. Aha, Daniel Ngendakumana aserukira uwo muhari I Kigali mu Rwanda aratubwira uko babigenza kugira batangi iyo mfashanyo akanavuga ko bashoboye gutanga amafaranga agera ku 5,000 ku muntu.
Impunzi z'abarundi zari zisanzwe zitunzwe n'imyuga itandukanye hamwe n'iyindi mirimo yo kwisumamwo ku munsi ntibyari bikibakundira ko babibandanya ngo baronke ikibabeshaho. Twebwe rero nk'umuhari mpuzamakungu rw'Abarundi bari mu Rwanda twari twafatiye ku kama k'abanywanyi bacu bariko baratabaza bamwe bavuga ko bakeneye ngene bafungura duca dusaba abanywanyi bikigendeka turabatera kamo tubasaba guterera make make kugira ngo dufashanye gushigikira abo bene wacu. Twavuye dusanga rero iyo nzara itari mu banywanyi bacu gusa duca duhitamo gufasha bose abatwituye barateba batubana benshi ubushobozi bwacu bwararengewe duca duhitamo guterereza inshuti n'abagenzi ba Mijebe bari hirya no hino ku isi niho twasabwa gufatanya n'iyindi migwi. Rero buri munsi twarandika abatwituye hageze ko dutanga uburyo bwabonetse twaca dufashanya Nomade Femme bo baraha imiryango natwe tugaha abasore n'inkumi bibana umwe wese twarashobora kumuha 5,000 tukibada ko byashobora kumufasha gusoma twaharura ko ashobora gukuramwo ibiharage gukuramwo ifu amakara n'utundi twangombwa kubera ko twakira abantu benshi uburyo bukababuke twari twarahise nk'uburyo bwo gutomboza abatangura kuronka ubwo buryo bwaha amahigwe bose ariko uwo ubufindo buguye ko akabariwe atangura kuronka abandi bakarindira ku bindi nshuro.
Ukuri ni kwiza, yego yego, ukuri ni kwiza mu bantu, niko gutsinda ibihuha n'insaku zitanya bakunze, niko gutsinda utudumbi dumbi n'amacakubiri mu bantu. Yego yego.
Daniel Ngendakumana avuga kandi ko ubwo umuhari mpuzamakungu w'urwaruka rw'u Burundi abantu barenga 1,000,000 aribo bashoboye kuronka iyo mfashanyo, akavuga ariko ko ubu batariko baratanga imfashanyo ariko ko abayikeneye bokwegera bimwe mu bigo n'ubu bikiriko biratanga amafaranga nka HCR n'ibindi.
Kaba ubunye twashobe kuba twarahaye abantu bashika 15,000 bibana hamwe n'abandi 130 bari mu miryango 30 twari twanditse ubwa mbere uva ko bose hamwe ubuduharura ko abahawe biciye kuri Mouvement International de la Jeunesse Burundaise bangana n'1,148. Ivyo rero tukaba tubikesha ubwitange bw'abanywanyi ba Mijebe mu gihugu cy'u Rwanda bo batanguje kino gikorwa abantu n'igishyira mu ngiro bakaba bashigikiwe n'inshuti n'abagenzi bari mu bindi bihugu nka Canada n'ahandi. Tukizera ko n'abatari bwashikirwe ko nabo bazoronka biciye nko ku bandi bagira neza bariko baratanga twavuga nk'ikigo Maison Shalom, tukavuga nk'ishyirahamwe ryitaye impunzi HCR n'abandi hirya no hino batanguje ibikorwa bisa nk'ibi. Imana ibahezage
iteka n'iteka soko ry'amahoro iteka n'iteka.
Dusozerere kino kiganiro kuri uyu mwigeme nawe ari muri bamwe baronkejwe imfashanyo n'umuhari Mijebe aho akenguruka akabahasha yaronkejwe.
Nagwa mufata umwanya nshimira Mijebe ukungene badufashije baduha ubufasha mu bibazo bya lockdown byari bikomeye byari bigoranye, gusa nyine ku bufasha bwose twanze turashima cyane kuko byaradufashije. Umuntu yaraguzemo akantu nyine yoba yarakeneye ibintu byo gufungura, hari abantu batari banasho bafungura ibiki, gusa nyine turabashimiye cyane vraiment kukigoro bakoze baraduha ku bufasha bwose bari bashoboye, kandi tutari n'abakenya gusa bivuye ku mutima. Imana ikomeye ziba umugisha ubahana imbaraga n'urukundo rwinshi.
Niryo jambo riruta yandi gera nk'ikirezi, niyo nkingi niyo mwizo, niryo teka riranga intore niwo mutamara, niyo ntahe niryo hundo
ukuri ni kwiza niko gateka mu bantu ukuri ni kwiza nibwo gutore mu bantu ukuri ni kwiza niko rumuri nyago rusayangana rukayobora niko zuba nyiza ribonesha hose muco mwiza
Ninungaha dusozereye ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatatu watwari ko tuganira kuri amwe mu mashirahamwe y'abarundi yafashije zimwe mu mpunzi z'abarundi bari basanzwe mu bihe bitari byoroshe byo kuguma mu mazu kugira ngo birinde umugera wa COVID-19 bamwe muri bo bakaba bashima cyane ico baronkejwe Bera Gloria Kintore ni generateur shikirije fashijwe na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma mwandanye mugira ibihe byiza na radio Inzamba ahanje naho kuwa gatatu uza
girahuba ubahwe
Hari hama radio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kubuno munsi rero ko buga ya radio tujanye ngo abantu bumvirize ko divyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka kutwica
girahuba ubahwe
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigingorane ngo tuze kwitera izindi. Tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisacu 11 n'igice. Ushikisa 12 z'umugoroba.